Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Ninahazwe ndi muri studio ya gatanu. Mu karere ka Rubavu kari mu burengero bw'u Rwanda, umuryango wa Nsabimana Ntabarimfasha Ile-de-France yagirizwa icaha cyo kwica umukuru w'icahoze ari commune Mutura mu 1994 n'umugore wiwe usaba ubutungane ico wita kumurenganura.
Kibabaje nuko imbapuro zaje kuboneka zikagaragara bakakomeza bakamufunga, none bakaba bakomeje gufata n'abandi n'abacizo manza bakakomeje kubafunga. Ni nyanga mugayo zaziciye nazo barazirafunze.
Uni ni Irakabanza Agnes ni mushiki wa Nsabimana Ntabarimfasha Ile-de-France.
Yaje kujya muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo bipimwe ibisubizo byaje bigaragaza ko iyo nyandiko irimo imyanzuro y'inteko y'urukiko gacaca atari umwimerere.
Uyu nawe ni Thierry Murangira n'umuvugizi w'urwego rujejwe amatohoza mu Rwanda RIBE mu mpfunyapfunyo hiyo dosiye turayigaruka ko handi hato muyagezeho hirya nino ku isi. Turagaruka ku matora yo muri Zimbabwe hategekanijwe mu ndwi za naho kandi abakuru b'ibihugu bihurikiye mu murwi witwa BRICS bazohura mu ndwi za ugufashanya hagati y'Ubushinwa na Afrika biri ku rutonde rw'ivyo bazokwihweza. Idoni mukanyi sasa. Nongere ndabahe mwiriwe nikaze mu makuru yacu no mugoroba. Tugiye guhera muri Afrika yepfo aho imigambwe itavuga rumwe na leta ihiga gutsinda umugambwe uri ku butegetsi ANC biciye mu gushira hamwe inguvu zabwo. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iyo migambwe indwi yarumvikanye ku vyerekeye gukorera hamwe kurushiriza mu gihe Afrika yepfo iriko yitegurira amatora zo mu mwaka w'2024. Izo ngingo zagezwe ko inyuma inama y'iminsi ibiri n'inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro zagiraniye. Abayobozi b'imigambwe itandukanye bateye igikumu ku masezerano bavuga ko azotegura inzira yo gutsinda umugambwe ANC uri ku butegetsi uyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa. Abo bayobozi basabye imigambwe itandukanye itari mike muri ayo masezerano kwifatanya nabo mu twigoro to gukora ibishobotse byose kugira ngo umugambwe ANC uve ku butegetsi. Amasezerano abaye mu gihe abanyagihugu bashavuye kubera ibintu bitari bike birimo ruswa, ikibazo cy'umuyaga nkuba, ubutunzi bucumbagira burangwa n'urwego rw'ubushomeri ruri hejuru cyane. Mu kwezi guheza umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Democratic Alliance waratangaje ko bagize urunani n'iyindi migambwe mito mito itandatu mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2024. Yamara ugo runani rwarakuyemwo umugambwe Economic Freedom Fighters EFF mu mfunyapfunyo. Umugambwe EFF ugira gatatu mu migambwe ikomeye cyane muri Afrika y'Epfo.
Fidel Nyongabo urakenuye tukivuga ivy'amatora ku mugabane wa Afrika mu ndwiza Zimbabwe izotunganya amatora rusangi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu bizeye ko umugambwe umaze igihe ku butegetsi uzoburekura biciye muri ayo matora ejo ni mukankusi.
Abakandida 11 biyamamarije umwanya wa perezida mu itora ryo kuwa gatatu ari ku rugamba nyakuri ruri hagati y'umukambwe w'imyaka 80 Mnangagwa na Nelson Chamisa. Uyu ufite imyaka 45 ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Citizens Coalition for Change CCC mu magambo ahinnye. Insinzi ya Mnangagwa mu 2018 yarwanyijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibi by'ubusa, kandi abasesengura ibya politiki bavuga ko igihugu gishobora kuba kigiye gusubira mu cyerekezo nk'icyo. Ishyaka riri ku butegetsi za NUPF rihakana iby'abahanganye n'ubutegetsi bavuga ko ikibuga amashyaka akiniramo kitaringaniye. Zimbabwe, igihugu gikize ku mabuye y'agaciro, kigeze gufatwa nk'igifite ubukungu busesuye muri Afurika, ariko cyahuye n'ibibazo by'ubukungu kuva mu mwaka w'2000 ubwo uwahoze ari perezida Robert Mugabe yayoboye urugomo mu gufata ibikingi by'abahinzi b'abazungu kugira ngo abituzemo abirabura batagiraga ubutaka. Mugabe yakuwe ku butegetsi muri 2017 na kudeta ya gisirikari nyuma y'imyaka 37 kandi yasimbuwe n'inshuti y'igihe kirekire perezida Emmerson Mnangagwa cyo kora impinduka mu bukungu benshi bifuzaga icyo gihe yabaciye mu myanya y'intoki.
Ijwi Amerika turacabandanya n'amakuru agezweho ijyanye no kwisi nayo nabiceye ku masonga nk'itangura ibihugu biri mu ishyirahamwe BRICS biri mu myiteguro y'inama izo bihuriza muri Afurika y'Epfo mu ndwi za Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azo kwitabira iyo nama iby'ingenzi bizoyivugirwamo na Frederic Nkundikije.
Iyo nama nkuru izo muri minsi itatu ifite intumbero yo gutsimbataza imigenderanire no gufashanya hagati y'Ubushinwa na Afurika nk'uko byatangajwe na ambasaderi aserukira Ubushinwa muri Afurika y'Epfo Chen Xiaodong bitekanije ko Xi abonana n'abakuru b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe ku munsi wa kane w'indwi iza ari nawo munsi wa nyuma w'iyo nama nkuru. Iyo nama izoba irimwo intumwa ziserukira ibihugu mirongo irindwi Ubushinwa buvuga ko ari ibihugu bicuditse n'umurwi w'ibihugu bitanu bigize ishyirahamwe BRICS arivyo Brezil, Uburusiya, Ubuhindi, Ubushinwa hamwe na Afurika y'Epfo. Ku munsi wa kabiri Perezida Xi azoja i Pretoria aho azokwakirwa n'icubahiro c'umukuru w'igihugu na Perezida Cyril Ramaphosa mu nyuma ace aja i Johannesburg muri iyo nama nkuru. Ruzoba rubaye urugendo rw'iyi rwa mbere muri Afurika y'Epfo kuva agiye ku butegetsi mu 2013. Imibonano Perezida Xi azogira n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika ije ikurikira inama nkuru yabereye mu gisagara cya Petersburg mu Burusiya mu kwezi guheze hagati ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin hamwe n'abakuru b'ibihugu 17 ku bakuru b'ibihugu 54 byo muri Afurika bari batumiwe.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru agezeho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mejeje kumva yo ku mugabane wa Afurika n'indi migabane yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari vya Afurika. Hayo mu karere tuyahera mu gihugu cy'u Rwanda abagore bahurikiye mu ishyirahamwe Mothers Union nagiye gukira ishengero ry'Abangilikani mu Rwanda barahira bakarengwa ko badateze gusasira indava ubutinganyi babivugiye mu nama bakoreye Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Iyo nama rigamije kuraba ingene buhangana n'ibibazo vyugarije imiryango. Asumta Kabuyi yakurikiranye iyo nama.
Irihuriro ryahuje abagore bafite abagabo b'abapasiteri ndetse n'abagore ubwabo b'abapasiteri bahuriye mu muryango Mothers Union ushingiye ku itorero Anglikani mu Rwanda. Aba bagore batangaza ko bahisemo guhurira hamwe ngo babashe kuganira ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda no kureba uko byakemuka. Madame Chantal Mbanda ni umugore wa Laurent Mbanda uyobora itorero Anglikani mu Rwanda ni we uyobora uyu muryango.
Twateranye kugira ngo turebe nk'abagore b'abapasiteri n'uruhe ruhare twe twagira kugira ngo twunganire umurimo abatware bacu barimo kuko hari byinshi byugarije itorero hari byinshi byugarije igihe dufite za divorce ziba mu ngo harimo ku ngozi zitabanye neza abazituyemo baryana dufite abana batwite inda zitateganijwe dufite abana bari mu biyobyabwenge ibyo byose ni ibintu dushaka kurebera hamwe ngo buri wese ava hangaha yiyemeje kudaceceka.
Aba bagore bahuye nyuma y'igihe gito abayobozi bakuru mu itorero Anglikani beruye ko badateze guhurwa babutinganye. Mu byo aba bagore bashyize imbere harimo kwigisha urubyiruko guca ukubiri n'ubutinganyi. Pastor Annonciata Kabega wo muri diyoseze ya Gasabo akaba n'umuzabikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu arabisobanura.
Murabizi nk'itorero tugira indangagaciro zacu za Gikristo. Ubutinganyi ni icyaha twamagana. Ni icyaha Imana yanga urunuka. Mothers Union ni umuryango ushinzwe umuryango. Ni ukuvuga wita ku mugabo, ku mugore, kwita ku mwana. Abo bantu batatu babumbatiwe neza bagahabwa inyigisho za Gikristo ntabwo abo bantu bazajya mu cyo kibazo cy'ubutinganyi. Ubutinganyi ni deviance, ni ukuva mu byizerwa akajya mu bindi koko barakururwa n'ubukene. Ariko mu gihe umuryango washoboye gufata abawo ababyeyi by'umwihariko murabizi ko umugore niwe mwarimu w'urugo. Iyo umugore yahindutse ni umuryango urahinduka, itorero rigahinduka, igihugu kigahinduka.
Kugeza umurwanda ntategeko rihari rihana abakundana bahuje igitsina ariko nanone umuco nyarwanda ugaragaza kudashyigikira ibi bikorwa. Uyu muryango uvuga ko ugiye gukomeza inyigisho zihabwa abana kuva ku myaka itatu kugira ngo bakure bafite indangagaciro za kirazira. Izo nyigisho zizatangirwa mu maparuwasi yabo kwa 13 akorera hirya no hino mu gihugu.
Turahera muri Sunday School. Sunday School ni ishuri ry'icyumweru. Hahandi duhera umwana gifite imyaka itatu akigishwa indangagaciro. Mu rubyiruko turashinze umuryango bita Youth Union. Noneho tugiye gushinga n'umuryango wa Sunday School kugira ngo dushaka abigisha bafite indangagaciro babikunze. Kwigisha umwana si ikintu cyoroshye kandi si buri wese wigisha umwana. Ni naho mpamvu dushaka kuzafata kuzahera muri iyo semence yo hasi. Muri utwo twana tukiri dutoya ntabwo twavuga ngo ababigiyemo turabajugunya, ntabwo tubajugunya, tubakirana ineza n'urukundo, tukana twagira umugisha tukababwiriza ngo bahinduke kuko ntidushyigikiye ibyo barimo.
Ubutumwa abo bagore b'abangirikani bahuriye mu muryango Mothers Union bahanye, harahagaragaye ko ubukene buri ku isonga mu guteza amakimbirane mu miryango. Madamu Berta Nyiransabimana wo muri Diyoseze ya Cyangugu mu Burengerazuba bw'u Rwanda yagaragaje ko ubukene abona iwabo bufata intera ya mbere mu kongera amakimbirane.
Iwacu Cyangugu tubona abagore birwanaho mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane imibereho, gushaka imibereho y'umuryango, bigatuma batahimbaraga cyane imibanire yabo n'abagabo kuko banabirwanaho. Ikindi ukabona hariho abantu batandukanye, abana ashobora kuza akava ku ishuri akaza akica se na nyina kuko hari ibyo ibyo mukeneyeho. Turasenga Imana ngo icinzira n'abagabo bumve ko ubufatanye bw'umugore n'umugabo mu rugo ari ingenzi.
Uyu muryango uhuje abagore bo mu itorero Angilikani mu Rwanda bavutse mu 1876 ugera mu Rwanda mu 1965 uje abagore baturutse mu maparuwasi 13 akorera hirya no hino mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru. Kuva ejo ku munsi wa kane gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza, abajejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi bararatanguye isekeza ryo gutanga urucanco rw'indwara y'ubukangwe. Urucanco ruhabwa abana bari hagati y'umwaka y'imyaka indwi. Hello Joiri Kaneza adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Mu itangazo umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Burundi yasohoye yavuga ko iryo sekeza rizobera ku mitumba yose igize u Burundi. Abazokora igikorwa cyo gucandaga bazoca ku nzu ku nzu no mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashengero, amasoko, ibituro by'imiduga yunguruza abantu n'ibintu n'ahandi. Muganga Sivinze Imana yabitangarije ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, anavuga berekewe n'iri sekeza n'imiti zotangwa.
Kuva ku mwana kivuka gushika ku mwana w'imyaka indwi bazoronswa amama y'urucanco rw'ubukangwe. Kuva ku mwana afise amezi atandatu gushika ku mwana w'amezi 59 bazoronswa amama ya vitamine A akinga indwara y'uruhumyi. Kuva ku mwana afise umwaka umwe gushika ku ufise imyaka indwi bazoronswa ikinini cya albendazole gikinga inzoka zo mu nda. Twakire neza rero abacandaga bazoca mu mihani wacu. Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buboneye hakaryo ko guhamagarira abavyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira dukingira abana bacu indwara y'ubukangwe, uruhumyi n'inzoka zo mu nda.
Igikorwa nk'iki gitekanijwe mu ntara zitandukanye. Umuvyeyi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushi burengero arashima ko leta yiyumvira iryo sekeza. Ikimuhimbara kurusha ariko nuko abatanga izo ncanco bazishikira ku mihana. Yashimye ko umwidondoro wiwe utamenyekana tumuha agatazirano ka Mariani na Ntore.
Yego, burya buryo ni burabereye cyane kuko hariho n'umuntu ashobora kuvuga ati jewe hako nsiba ku gikorwa nari nateguye mfuma nsiba n'umwana kumucandagisha. Mugabijya byo guca kunzu kunzu nta mwana n'umwe bazosimba.
Mugenzi we Specioza Baregeya nawe nyene biramushimisha, atangura tubwira kamaro k'incanco akitanga kwa karorero ku rubyaro rwiwe.
Kubera ko abana banje ndabakingiza izo ngwara ntazo ndashobora kubona ku maso kuyanje, ariko ndavyumva ko baba bazanye umwana yagwaye agasama kwa muganga bakamuvura, ariko jewe mu muryango wanje sindashobora kubibonamo kubera ko ndabakingiza uko bitegekanijwe. Oya ni byiza cyane kuko hari abantu benshi badacandagisha abana bivanye n'ubukene baba barimo ati si ninaje gucandagisha mwana sindi buronke ico ngaburira abana ngiye gucingero
Yuriyanda yahoze wo mu ntara ya Gitega wanejerejwe no kubona urucanjo ruriko rutangwa ku buntu yaganiye n'ijwi rya Amerika ariko mu rwa mukuru wa politike kuri uyu wa kane ku muhingamo
Nitworeka kuri kenguruka kwe turarishima na leta turayishimira kubera ya itwami ruhande kuko ugo rucanjo tururonka ku bwa leta kubwi wacu nta nuko tworo nkani tworonka namara ya kurugura
ahamagara abandi bavyeyi kwitabira iryo sekeza n'ibindi bikorwa byo gukingiza abana
mpanura n'abandi bakenyeze nkanje nibitabira iryo canco kuko ni sekeza ry'abana nikazoza k'abana bacu kuko ufise umwana kamugara wari ufise ingene bo mukingira ntuburuguruka neza mu mutwe
ndataka keme w'igitega nyene wafata abadakingiza abana babo nk'abantu basizwe n'amajambere
tabwo n'abandi bose abandi bavyeyi bose bavyaye nibabishire mu ngiro nyene babandanye gucandagisha abana babo twese nabi wacu turavyitwara ari kago gucandagisha abana ahubwo hariho n'ababashaka kubigaya mugatwe benshi baravyemera utarasigwa n'amajambere twese turavyemera
iryo sekeza rigira kabiri rije rikurikira iryo mu kwa gatandatu uyu mwaka muganga Nzeyimana twari bushikanganje bw'amagara y'abantu urasigura igituma hakomeje gucandaga abana
twisunze indinganizo mpuzamakungu yo kurandurana n'imizi imigeri iteye indwara y'ubukangwe hategerezwa gutunganywa amasekeza atatu
Umukenyezi Ntore wo mu Kibitoke avuga ko ari ingingo nziza ku miryango n'igihugu.
Ego cane birabereye kuko bashobora kubamwo abatari bacandagishije abana babo donka umwanya wa mbere hama ububwira kabiri nabo bagaca baronka akajyo ko gucandagisha ibibondo byabo hama gucyo bakaba bariko bararandurana n'imizi ingwara zivyaduka zishobora gufata abana ikivunga.
Abagabo nabo bashima kubona abajeje ntwaro ku nzego z'ibanze baragishijwe inama mu irangururwa ry'iryo sekeza baganiye n'ijwi rya Amerika bari mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero
icyo gikorwa baraje barabimenyesha umukuru w'umutumba nawe nyine atumirwa mu nyigisho zavyo ariko kugira umwana akagira meza urakubyite kintu cyose kifise ingaruka nziza ku mwana wawe tubavyera kugira babeho neza nawe leta iki ikagira kigoro kugira ishobore kudufashiza abana bagire bwa buzima kwifuza ko bobamwe none ngomba kureka kubiryoherwa gute
mu ntango z'ukwa gatatu ubushikanganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ingwara y'ubukangwe yasubiye kwibonekeza mu gihugu ni nyuma y'imyaka 30 atamuntu wayigwaye mu Burundi nk'uko vyemejwe na OMS igisata cya ONU cyita amagara y'abantu muri uko kwezi leta yatangaje ko hari kiza cy'ingwara y'ubukangwe mu gihugu mu kwa gatandatu abana bababaye miliyoni 3 nibo bari baronkejwe incanco ubabitezwe ntibara tangazwa ko bangana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
igira hirya ariko mata n'ibinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumurwa mana Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kani ndakuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Gwiki? Nukunga kwa mwiliwese, mwuri tukwebge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, tukijede. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Groya.
Kombo taxi rero ya La Benevolence ya nimisi yose ya gatandatu ni ya Mungu igecisa ha 12 n'iminota 20 ngaha ku ijwi rya Amerika mu mwanya wa makuru yo kumugoroba. Hari nkuru nari nabemereye tugitangura mu by'ubutungane bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda umuryango wa Nsabimana ntabari mfasha Ildefonse yagirizwa icaha cyo kwica umukuru w'icahoze ari commune Mutura mu 1994 n'umugore wiwe usaba ubutungane ico wita kumurenganura. Gloria Tuyishime yavuganye n'impande zitandukanye kuri no dossier adutegurira ino nkuru.
Uwo ntabari mfasha ufungiye bwicanyi akomoka mu kagari ka Mucinyiro umurenge wa Mudende arashinjwa kwica Faustin Ndabarinze uyunya kwigendera n'ise wa madame Uwacu Julienne wabaye depute ministre w'umuco na siporo ndetse ubakaba ari n'umuyobozi muri ministere y'umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ikirego cyatanzwe na Uwacu Julienne mu mwaka wa 2006.
Papa yari umuntu muri ubwo bwoko ariko yishwe ngo kubera ko yashatse umuhanzi kazi bamwe mu bagize uruhare mu gutegura urupfu cyangwa mu kuzana bishi b'ababyeyi banjye harimo n'abavukana ku ruhande rumwe na
ibyo Uwacu Julienne avuga ko yiciwe se abishinja uwitwa Nsabimana Ntabarimfasha Idefonse w'imyaka 55 utuye mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu kugeza ubu afungiwe muri gereza ya karere ka Rubavu nyuma yo gukatiwe n'urukiko rw'isumbuye rwa Gisenyi ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri iminsi 30 nk'uko bigaragazwa n'inyandiko z'urukiko huko nyandiko z'ubushinja cyazi byerekana madamu Uwacu ashinja bwana Ntabarimfasha ko yazanye n'igitero cyari kije kwica Ndabarinze tariki 8 z'ukwezi kwa 7 1994 hanyuma bakamukubita umwase kugeza apfuye ubushinja cyaha buvuga ko Ildefonse Nsabimana yahise ahungira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1994 aza kugaruka mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 nyuma y'uko hari ikusanyamakuru ryakozwe rigaragaza ko uyu muturage yagize uruhare muri Jenoside ijwi rya Amerika yagerageje gushakisha uruhande rwo kwa Nsabimana nuko tujya kureba mushiki we Nyirakabanza Anyesi utuye mu murenge wa Bugeshi akagari ka Kabumba umudugudu wa Mweya ku ikubitiro Nyirakabanza aba ko musaza warengana kuko kuba yarahungiye muri Kongo yabitewe n'ubwicanyi bw'intambara.
Saza wacu yahungiye Kongo kwa kera uziko twahungiye Kongo. Tugezeyo turaza wendi we ubwo ntabwo yahungutse.
Nkuko bigaragazwa n'inyandiko ya gacaca Ntabarimfasha yagizwe umwere mu mwaka wa 2006 nubwo rwaciwe adahari ari mu buhungiro. Nkuko bikuye muri kopi z'inteko gacaca ya Mugongose ijwi rya Amerika abashije kubona impamvu umugabo yagizwe umwere ivuga ko nta byaha bigaragara yakoze ku muryango wa Ndabarinze Faustin kuko yahageze atagambiriye kwica ahubwo yari azanywe no kuburira umuryango ngo uhunge. Iyo nyandiko ya gacaca yemeza ko Sawa Wacu yishwe n'abasirikare bari baturutse muri Izaritamira. Nyirakabanza Nyesi mushiki wa Ndabarinze ifunze anavuga ko izi nyandiko za gacaca zitigeze zihabwa agaciro kandi Julienne we atarigeze ajurira ubwo urubanza rwacibwaga.
Nyuma yaho tugihunga ariyo baciye imanza za gacaca bamuregana n'abandi imanza barazica abumwere nk'abandi nguko n'abandi babayabere bavuga bishe burugumesitiri wa Ndabarinze impapuro zishigira mukecuru waza gusaza azisigira twe bana be turazisigarana. Ikibabaje nuko impapuro zaje kuboneka zikagaragara bakakomeza bakamufunga none bakaba bakomeje gufata n'abandi n'abacizo manza bakaba bakomeje kubafunga n'inyangamugayo zaziciye nazo barazirafunzwe.
Uyu muturage yongeraho ko se umubyara Sebuguri yari inshuti ikomeye Ndabarinze bityo nta urwango rwari kujya kubica rwari guturuka. Ijwi rya Amerika kandi yagerageje gushakisha zimwe mu nyangamugayo z'agacaca zaciye urubanza nk'uko zitondetse kuri kopi zirangiza rubanza. Nta numwe twabashije kubona kuko twabwiwe na mushiki wa Ntabarimfasha ko nta numwe usigaye ko ahubwo kugeza ubu bose bari mu maboko y'ubugenzacyaha aho bakurikiranywe guhimba inyandiko. Baganiriye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu basaba kurenganurwa. Nyirandambaje Marisiya n'umwe mu bacira urubanza mu nkiko gacaca nk'uko bigaragazwa n'inyandiko mbere y'uko aburira ahatazwi yavuze ko yari amaze kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha inshuro zigera kuri 7 asabwa kuvuguruza ibyo yanditse.
Kandi twaruciye ku manywa nyaruhanga turusomera mu ruhame kuko kwari tubyemerewe akatubwira ngo yani mushake mwongere murebe ukuntu mwabigenza turabigenza gute ko twaciye urubanza ko twarangije uko bashaka kugira ngo tuhindure inyandiko kitukubana ko bitanashoboka umugira turavuga tuti ntibishoboka tweho nta kuntu twahindura inyandiko cyangwa tugenza ukuhe ibyo urubanza twaruciye kandi turemera ko twaruciye inyangamugayo ngo tureke muduha amahoro ibyo twavuze ni ibyo rekada barongera baragaruka.
Bujengeri Donati nawe yari umwe muri bo asobanura ko bashakirije hose ibimenyetso bishinja Ntabarimfasha bakabibura.
Baduhakanira ko uwo Ntabarimfasha yigeze ko ategeze azana n'abasirikari ko ari abasirikari baje kwica kwa Ndabarinze ariko we ko atari ari kumwe nabo ahubwo batubwira ko we yahageze aza kubaburira ko ataje azanye n'abaje kwica kurira dukoresheje ikusanyamakuru dusanga nta bimuhamye tunagumiza gushakisha amakuru hirya no hino ariko twabuze abatanga ubuhamya bwo kumuhamya ubwo duhita rero tumugira umwere.
Uyu nawe yigeze gufungwa ibyumweru birashirwa gukora inyandiko mpimbano.
Mfunzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu bo navuyemo kuvuga ngo nendanije ibyumweru bibiri muri make nashingwa kuvuga ngo ni inyandiko mpimbano nakoze ndababwira ntabwo njye wakoze inyandiko ntabwo nakora inyandiko mpimbano nakashe ndayihimba.
Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ari narwo rurimo iperereza kuri iki kibazo rurerutse gutangaza ko nta kibazo kiri mu kuba umuturage yahamagazwa akabaza ibirebana n'ibyaha biteganyijwe n'amategeko y'u Rwanda. Murangira Thierry umuvugizi warwo
umuntu yagatanze amakuru ntayatange uyafite akayahishira n'ushaka kuyobya iperereza izo ni kese zagiye zigaragara dore ko hariho n'ubikora wenda arengera umuvandimwe we uri gukurikiranwa izo ni kese zishoboka ku buryo ashobora no kwitabaza itangazamakuru ati rwose agakubita akaruru ku muntu.
Nyuma y'uko inyandiko zirangiza rubanza z'agacaca zishidikanyijweho zajyanywe muri laboratwari y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera mu Rwanda, Rwanda Forensic Laboratory, kugira ngo byemezwe ko ari iz'umwimerere, Murangira Thierry mu minsi mike ishize yavuze ko basanze izi nyandiko atari iz'umwimerere.
Imyanzuro rero y'inteko y'urukiko gacaca igira umwerereza Imana Ildefonse yaje gutangwa mu bushinjacyaha itanzwe na Nzitukuze Pascasie ubwe niwe wayitangiye mu bushinjacyaha. Hanyuma rero iyi myanzuro iza gushidikanywaho, umwimerere wayo uza gushidikanywaho. Iyo myanzuro yaje kujyanwa muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo ipimwe, hanyuma irapimwa. Ibisubizo byaje bigaragaza ko iyo nyandiko irimo imyanzuro y'inteko y'urukiko gacaca atari umwimerere.
Yakora abaturage baturiye umurenge wa Mudende yaba ku ruhande rw'uregwa n'urega bose bemeza ko bwana Ntabarimfasha ari umwere. Umusaza wakoraga kwa Ndabarinze ntabwo abasha kuvuga neza kubera imyaka.
Bagera abasirikare gusa kuri n'ibiringo abamwishe abasirikare n'utabandi abandi ndawundimo.
Ijwi rya Amerika yongeye kuvugana n'umuturage witwa Ndayambaje Christophe wari inshuti y'abana ba murumuna wa Ndabarinze. Yatubwiye ko nubwo yari yihishe ibyabaga byose yabirebaga ko uwo musaza arengana.
Ni ibintu nibiriho kinji n'abasirikare nta muturage winjiye mu rugo kwa Ndabarinze, kuko hari urugi rw'imbaho bagumye mu muhanda hinjira abasirikare gusa, ni nabo batwaye Ndabarinze. Ukabona bonye n'abasirikare bane.
Aba baturage barasaba kurenganurwa mu butabera cyangwa na Perezida wa Repubulika bashingiye ko kugeza ubu inzego z'ubuyobozi zigenda zifunga umwe umwe mu bagerageje kuzamura ijwi. Urugero, Nzitukuze Pascasie mushiki wa Ntabarimfasha kugeza ubu ari mu maboko ya Ribu ya Gisenyi, ashinjwa gukingira ikibaba musaza we ubwo yari umuyobozi w'akagari ka Micinyiro umurenge wa Mudende. Yaba Uwacu Julienne cyangwa amwunganira amategeko Ijwi rya Amerika nta n'umwe twabashije kubona ku murongo wa telefone cyangwa mu butumwa bugufi bwa SMS. Bwana Ntabarimfasha Nsabimana Ildefonse aramusamejwe iki cyaha cyo kwica yahanishwa igifungo cy'imyaka 25, naho icyaha cyo guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano byo ubihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Acibwa kandi amande ari hagati ya miliyoni 3.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Andi makuru Ijwi rya Amerika imaze kumenya aka kanya gashize ni uko abandi bantu 4 bafunzwe by'agateganyo iminsi 30 muri gereza ya Rubavu nabo bakurikiranywe gukoresha inyandiko mpimbano. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Gloria Tuyishime, tugukengurukire kuri iyo nkuru. Abafisi ico bayivuga ko mushobora kwisanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Mukanya turahana agahindukira, ariko imbere yo kugahana reka ngende ndabibukije muri make yuko muri Afrika y'Epfo imigambwe itavuga rumwe na leta ihiga gutsinda umugambwe uri ku butegetsi ANC biciye mu gushira hamwe inguvu. Afrika y'Epfo izo biri mu matora mu mwaka uza w'2024. Mu vy'amatora kandi ku mugabane wa Afrika twabwiye ko mu ndwiza Zimbabwe izotunganya amatora rusangi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bizeye ko umugambwe umaze igihe ku butegetsi bwa Zimbabwe izoburekura biciye mu matora zoba mu ndwiza. Muri rusange abakandida bariko bahiganira intebe ya perezida wa Zimbabwe ni 11. Ibihugu biri mu ishyirahamwe BRICS biri mu myiteguro y'inama izobihuriza muri Afurika y'Epfo mu ndwiza. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azokwitabira iyo nama, bitekanijwe ko izovugirwamwo ingene Ubushinwa bwofasha umugabane wa Afurika biciye mu migambi itandukanye. Naho muri make mu yo twabwiye mu karere k'ibiyaga bigari, abagore bahurikiye mu ishyirahamwe Mothers Union ryegukira ishengero ry'Abangilikane mu Rwanda bararahira bakarengwa ko badateze gusasira indava ubutinganyi. Babivugiye mu nama yabereye i Kigali. Iyo nama yari igamije kuraba ingene bohangana n'ibibazo vyugarije imiryango. Muri ivyo bibazo harimwo isenyuka ry'umuryango, ubwicanyi ndetse n'ubutinganyi ruri mu ruviruko murwaruka rutandukanye mu Burundi havugwa isekeza ryo gucandaga abana indwara y'ubukangwe iryo sekeza ryatanguye ejo rizohera kwa kabiri windwiza ningaro duce dusozera makuru yacu makoze kuyatega abiri Nadia taha muhinga bw'ivyuma yakoze na ingenieur bari bari kumwe Diana Nina Hazwe ni jewe nabashikirije ano makuru yarahagarikiwe na Edir Gwema ekipe yuno mugoroba yose ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose no kubandanya kuryoherwa n'ibiganiro by'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye ahanje dusubire saa moya n'iminota 30 mu makuru azobagezeho ico gihe mu kurindira mubandanye kuranirwa mu byo murimo byose